dusangire ijambo dusangire ijambo.
Radio Ijwi rya Amerika uyu munsi tujye kwashikiriza ikiganiro twagiranye n'abategetsi bakomeye bo mu Burundi, ikiganiro dusanga ijambo mwateguriwe na Frederic Nkundikije. Ndafite akanyamuneza ko kubamenyesha ko turi kumwe n'umushyantahe Pascal Nyabenda, tukaba turi kumwe n'umushyantahe Rwasagaton arongoye Urundi ruhande rw'umugambwe FNL. Pascal Nyabenda akaba arongoye umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD. Turi kumwe kandi na Vital Nshimirimana akaba arongoye ishyirahamwe Force, ishyirahamwe ritaranira inyungu za politiki. Tukaba kandi turi kumwe na Professeur Fabien Cishayo nawe nyine akurikirana ibibazo bya politiki. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bibazo bitandukanye bihambaye cyane rwose mu Burundi, cyane cyane turavuga ku ngwano yabaye mu ndwi iheze mu ntara ya Cibitoke, ingwano ishobora kuba yaramaze nk'iminsi itanu ikahitanye ubuzima bw'abantu batari bake. Turavuga kandi ku tangazo ryasohowe na Departement d'Etat y'Amerika rivuga ko Amerika ishyigikiye gikorwa cyo gucungera amatora mu Burundi, eka kuyagenduza mu buryo bukomeye cyane rwose. Turashobora kuvuga kandi no kundi iki kibazo cerekeye ibiringo byo mukuru w'igihugu. Bwamenye na mbere nashaka kubashimira ku kanya mwatoye kandi mwaramutse neza.
Amahoro.
Amahoro neza. Tugarutse rero kuri cya kibazo cy'ingwano y'abantu gushika ubu bataramenyekana bateye mu Cibitoke. Nashaka ubwa mbere na mbere mwese muhave mu mpa ukuntu mwakiriye icyo muvuga kuri icyo gitero cyabaye mu Burundi, kuko twarumvise ko mu makuru atangazwa hariho abantu benshi babi bavuga icyo gitero ku buryo butandukanye. Hariho abavuga ko batabona igituma abagwanya ubutegetsi boza gutera muri iki gihe, bakaba benshi bashaka kuvuga ko ari uburyo bwo kuburizamwo amatora. Hariho n'abandi bavuga ko eka n'ukuntu iyo ngwano yagenze, ukuntu abasirikare b'u Burundi bavyifashemwo bisa n'ibitabashimishije cyane rwose. Nashaka ntangurire ku buri mwebwe Professeur Fabien Cishayo, ndazi ko muri kure ariko iyo ngwano mwarayikurikiranye, mbega ivyo bitero vyabaye, ingwano yabaye mu gihe cy'iminsi itanu, mwayakiriye gute mwebwe?
Jewe byarambabaje cyane, kandi nashaka ubwa mbere na mbere guhoza ababyeyi baba barabuze ibibondo, ariko cyane cyane n'Uburundi bwose bwabuze. Jewe sinshobora kumva ingene mu gihe tugezemwo abantu bashobora kwibaza ko bashobora gufata ubutegetsi bakoresha ibigwanisho, abantu nabo bibaza ko bashobora gusaba ko basabikanye ubutegetsi babiciyemwo, navuga nyine ntabwo bazoshika ko kubera yuko asigaye ari amatora ariyo atagaruye ibintu byose.
Namwe mushyantahe Rwasa Agaton, ivyo bitero mwavyakiriye gute? Hariho abantu benshi bavuga ko vyo byakozwe n'imirwi eka igwanya ubutegetsi, mwebwe mwavyakiriye gute?
Jewe uko twavyakiriye nuko harimo ikintu gipfungu kiri muri ivyo, intambara zarabaye tukazumva zivugwa n'abanyimenyeshamakuru leta ataranabitangaza kugera ku munsi wa mbere, kandi twiteze ko leta idiha umuco ku bateye abaribo turahebuka. Mugabo hari iby'abanyagihugu bagiye barashikiriza ku maradiyo byagiye biba, leta umuvugizi w'igisirikare byose arabihakana ko bitabaye. Mugabo amatwi adusubira hari ibyashitse aho usanga hari abishikanye, mugabo ngo agaca babica. Nicyo gituma rero mugabo rero ntiharimo ibinyegezwa, kuko leta yabwirizwa kubashyira ku mugaragaro ikababaza ikabajyana ku isentare bibaye ngombwa, kugira tumenye abo bantu ni bande, bashaka iki, ni kuki bateye intambara, mu gihe abarundi twumvikanye yuko ibintu byose bitorokisha mu kuganira.
Mushyantahe Pascal Nyabenda, hari ibintu bishobora kuba bimaze gutohozwa, mwebwe iyo ngwano muyibona gute yaje mu gihe Burundi buri kubitegurira amatora?
Nivyo murakoze ku ijambo. Nagira ndamenyeshe yuko atagitangaje kirimo, kuko tubona neza ko hariho mu Burundi abanyepolitiki bamwe bamwe badashaka yuko aya matora aba, ari nacyo gituma usanga uno munsi bafata iki bagafata kiriya. Abo rero bateye ni muri iyo ntumbero yo kugira ngo baburabuze amatora, bataba amatora barabe yuko huboneka za leta afata kibanza zimwe z'amagaburanyama bakunda gushira imbere. Ubu rero ngira ngo barabonye yuko mu Burundi bitagishoboka yuko abarundi batacifuza intambara, tukaba mbere tuboneyeho gushimira abajejwe umutekano, tugashimira n'abenegihugu bakoze kugira ngo baze barerekana batunga agatoke ahose abo bagwanyi bari binyegeje. Ikibabaje ni uko tubona umengo hariho abarundi bababajwe n'ingene abajeje umutekano babifashemo. Icyo kirababaje cyane, nari nzi yuko twese tubona kumwe ibijyanye n'umwansi w'igihugu n'uhoteli igihugu mugabo umengo harabo byababaje, ari nacyo gituma mwagiye murumva havuga amajambo menshi kuri icyo gitero.
Moshenhaye vitara na Shibirimana, ivyo bitero vyoba bifite umugambi ukurizamwo amatora kugira habe za leta z'amagaburanyama nk'uko bivuzwe mwebwe muri societe civile mubibona gute?
Ubwambere nk'uko twabateye ibyatse gitero banashaka tutamwita yuko coba ari gitero, kuko turiko turumva ukuntu byagenze n'ingene umuvugizi w'igisirikare abisiguye avuga yuko ari abantu bariko barinjira bakijya mu kibira. Urumva rero abantu bariko bararengana bava ahantu bajya mu kibira, urumva icyari gitero nk'uko umuntu yabyita. Hanyuma rero ibyo icyo twabonye ni uko byaraye hasiye hafi umwaka wose, bavuga bati hariho abarundi bagize imyerekano muri Congo, ibitero bijyana mu mpimba petete ya Belboni ntariko aratanga amakuru muga ntigira hagira amatohoza ngo bamenye koko ko ibyo bintu biraho cyangwa atari byo. Hanyuma rero nk'uko ubuhunyi bagumye bavuga batabaje bose bazananye aho nyine muri Congo. Hanyuma rero icyatuteye umwiko mu gusumba ni ingene abo bafashwe yumvise hariho abahabwe bakagandagurwa kandi bishikanye. Ibyo nabyo haba mu ngwano zose zabaye mu Burundi, harimo n'abirara zirwanya ubuhunyi barongoye igihugu, nta n'umwe rero yuko umuntu yishikanye baheza bakamufata akaba imbohe y'intambara mugara gatoya mugandagura.
Vitale Nshimirimana muravuze ikibazo gihambaye, muvuze ko abo baje gutera Burundi batari baje gutera, bari bagiye kwitemberera mu kibira. Murashaka kudusigurira neza mukatubwira icyo mushaka kuvuga?
Ibyo wajya duhera ku byo umuvugizi w'igisirikare wenyine yavuga yuko abo bantu bari bazananye muri Congo ariko bararengana kugira ngo bajye gucumbika, bivuze yuko bariko baratembera bari bagiye gucumbika ngo mu kibira. Urumva rero nkuze abo bantu rero igihe atawuramenya abaribo ntamenye iyo bari kumwe ntamenye aho bari bazananye, akumva umengo bariko bararengana ukawumva yuko umengo haguma harimo agapfungu ku buryo umuntu atamenya imitayigitero hatewe nde hagenze gute kandi bari bavuye bayiragiye hehe. Naho rero tuvuga mu Gifaransa niho byumvikana neza kuko atake na insiritio n'ibintu bibiri bidasa.
Fabien Tshahaye warananonosoye igifaransa ndabizi,
urashobora kwinjira mu gihugu bafite ibigwanisho hanyuma umuntu akabareka bakarengana bakagenda kwicarira mu kibira nk'uko umenga n'ibintu bisanzwe. Abarundi filimi bumva n'ukuri kose muri antungu, ni ukuvuga yuko abantu bajejwe umutekano batari bafise uruhusha rwo kwataka abo bantu.
Hari uwo kwishura icyo kibazo Vital?
Oya, urumva yuko abateza kwishyura icyo kibazo ni abo nyine batashye gutomora, kuko umuvugizi w'igisirikare ariwe tuvuga yuko abavugiye na leta muri icyo gihe yavuze ati twari tuzi amakuru yuko abantu bajya kwinjira bajyanye hariya mu kibira kugira bacumbikeyo hantu bajya kuba amatora mugabo, hanyuma rero zaheza ngo atomore ni bande. Rero kugeza uno munsi turafite inyota yo kumenya ni bande bari kumwe nande bakoresha iki barondera iki.
Reka tubaze umushana rwasa gato yoba nawe nyene yarazi ivyerekeye ivyo bita rebellion, abantu bagiye gucumbika mu kibira bafite umugambi mwiza canke umugambi wo kwitegura kugira batere igihugu?
Oya, mu gihe abantu bafashe ibigwanisho urumva bafite umugambi wo kugana. Ibyo rero nibaza yuko twoca turara amasuka hasubite inyuma gatoya. Mbega hahitiye havugwa iki ko twumvise ko hari urwaruka rwa CNDD-FDD rwahawe ibigwanisho rwagiye kugira imyimenyerezo muri Congo, ko vyavuzwe numva ndeze ngo raporo yawe igirije ahabona leta ko yagumye ibihakana. Rero nagira ngo kumbure ngire ko nishure umujinga na umugabo Nyabenda kuvuga ngo abantu ngo badashaka amatora, abadashaka amatora nawe yategura nabi, kuko kuvuga uti amatora ariko ategurwa nabi ibisigura kutayashaka. Hanyuma uko kwitirira ibintu abantu mu mvugo ifobetse ntibatomore ati ninaka nimba kuko bazi bazi uwo muntu yakoze ibyo bintu baganya bari ngo bafindanire ku Barundi n'Abarundikazi. Rero nuvuga nti nimba byarashitse abo bantu bagafata ibigwanisho, ikibabaje ni uko n'abamenetse amaboko amatwa dusumira hariyo umuntu ngo yoba yahoze mu gisirikare cha cyo Burundi cya kera aba imurambya yitwa Nimbari Eric ahantu babateye ba, ingoma rokete menshi bacyora manika amaboko arababwiye yarababwiye ati jewe abo bose ni mubareke ni mungade jewe mugabo umukomanda yaratwaye uwo mugwi ngo niwe cya mu masasa nabandi bose 10 nabangaye bari kumwe bose baca bamijiramo masasa bose barapfa urumva rero mu gihe rero babikora mwe nuko urumva hari ikintu baba bari ko baranyigiza cyari kuba cyiza kwari uko n'imiburi iburi bafata n'umwe na babiri bakavuga ati ngaba kuko je n'umwe bavye kuri televiziyo abo berekanye mu cibitoke abantu bruma uharuye abantu bavuga yuko binjiye mu ijoro kuva baraye bagenda kubuso kabiri birwa baragwana wa gatatu birwa baragwana wa kane birwa baragwana muza gatatu birwa baragwana nk'abantu nta kantu k'uburusi babona bafise kuri bo
Leka tubaze n'umushananya Pascal Nyabenda atubwire cyane cyane ku bibazo bibiri mushikirije ikibazo cy'ugwaruka go mugambwe uri ku butetsi woba wagiye mu menyerezo muri Kongo eka nico kibazo nyene cuko abasirikare bashora kuba batubahirije amategeko mpuza makungu yo kutarasa abantu bashize amaboko hejuru ivyo bibazo mubivuga ku iki mushikana he Pascal Nyabenda
mere kuri ico uhereje ko cuko ngo hoba hariyo bashize amaboko hejuru hama bakaraswa ibyo nibaza neza ko umuvugizi w'igisirikare yabasiguriye ingene intambara yagenze nimba batanyuzwe barasubira bamuhamagare abasigurire ababwire ingene intambara yagenze ibyo nibibazwa jewe kuko jewe sinari ku rubuga ariko ndagwana hanyuma rero ikibabaje nakubwiye yuko urumva bababajwe nuko batashitse mu kibira kuko intumbero bari bafise yari yuko bashika mu kibira hama bakadurumbanya amatora urumva ko vitara babaye cyane kubona ko batagiye ngo bashike mu kibira ni ibyo rero turiko tubabwira yuko yaba ayo mashyirahamwe avuga ngo ntihari inyungu za politiki yaba abo bandi bababajwe n'uko abo bantu babo bazi icyo bari bagiye gukora batashyize mu kibira reka tudome ku rutoke tuze tuvugisha ibintu ukuri urumva ko bababaye ko batashyize mu kibira
Fabien Cicahayo muramaze kubona ko mu bihugu nka Amerika eka Canada n'ibihugu byinshi byo ku isi igihe igihugu gitewe abanyagihugu bose barahaguruka bakiyamiriza umwansi ariko mu Burundi turavye amatangazo yagira cyasiko byagenze ikintu kitameze neza mu Burundi n'inkike muri kigi
kitameze neza mu Burundi nuko nenga bamwe babona yuko hatewe umugambwe utwara igihugu hatewe igihugu ni hatewe umugambwe utwara igihugu aho rero niho ndari nindire yuko abantu bose bavuga bati ibyo bintu turavyiyamirije ibyo bintu ntibize bisubiye nta ibyo twarabivuyemo twarabihebye tuteye mu bindi hanyuma rero ikimpangaza nuko numva abarundi umenga bacenga ngo urabona ngo ntibari bateye ngo bariko barirenganira undi ngo ntawe bari indwara ngo ntaki ibyo bintu byose ndabyumva igihugu gitewe abantu bose baca bava hasi abo bantu turabiyamirije abantu bagejwe umutekano nibatorera inyishu icyo kibazo kandi ubwa mbere babanza gusohora ibigwane imbere y'uko bavuga ngo bicare tuvuge ibyo tuvuga sinzi rero igihugu cyaje sinumva nyine gisigaye gikora
Vitale Nshimirimana icyumviro Fabien acishikirije kirav abarundi batari bakeka n'abanyamahanga benshi batazi ingene mu Burundi bwifashe muri iki gihe barumva kumengo n'ibintu bibasiga ivyo mwe mu bihinsiguro nki kugira ngo twumve nk'amajambo yatangajwe n'abanyapolitiki batandukanye canke abantu bari mu mirwi itandukanye ukumva ko umengo ntibagiye hamwe mu gihe igihugu gitewe
kibaye kandi urumva kica gitangaza kiracyo gisiga n'abantu nuko abategeza gutanga inkuru y'imbaho ari bo bayicara ko cyangwa bakayihindura inkuru unye cyangwa ugasanga bari kubabyitira ukundi nkuko rero ndirumva yuko amuze yuko nawe abaye cyane yuko ngo batashyize mu kibira gihe sibyo navuze ko bari bagiye mu kibira umuvugizi w'igisirikare yavuze yuko kuva na kare bari bazi yuko hariho abarundi bimirije kugana mu kibira kugira bajye gucumbikayo ndagisubiyemo kandi itoye sindakigaruka ko ngo ndakirotiye ngo nihenze hanyuma ibyo byo kuvuga ngo ndababaye cyangwa abandi bo baba babaye bisa bisa n'ibyo ntibyavuze muri iyo minsi nyine aho bavuze ngo mbega ngo ba bantu bo mu mashyirahamwe ko batari ko baravuga ngo mbe ba pasifike bari hehe ngo mbe pasifike mwoba mubona yavuye mu cibitoke nk'uko umengo rero muri iyo mwanya intambara kuri mu bayiteye baranabivuze baranabigarukamwo cyane yuko ngo abiko basaba yuko ngo abasirikare bava muri Kongo ryari mu mwaka uheze ngo bashaka yuko ngo ngo bahaba ngo kugira ngo abo bantu batera nabo bakera bahacumbika ukumva yuko uko iri kose bijyanye n'ibyo by'uguca abana bihora bakareka kuvuga abaribo yumva yuko ayo abantu bashaka kubigereka ko byanka bikunda namba ari jewe namba ari naka namba ari umunyepolitike namba ari wewe namba ari uwundi munyepolitike yehe mugabo ukumva yuko ari hakantu gahiritse hanyuma rero igihambaye cyo nibaza ni uko nk'ibi bintu byerekeye cyane cyane amategeko yo mu ntambara haba amatohoza icyo nicyo twasabye kandi ikindi nacyo twasabye twarashyikije n'itangazo ku munsi wa kabiri turavuga tuti turiyamirije ugusesa amaraso uko ari biguye ku nzu iyo yose nta ntambara dushyigikiye ntambara ariko turahimiriza mugabo rero hariho ingene intambara ikomeza kurwanwa
ego icyo kibazo n'ikibazo gihambaye nibaza ko tuno nazogaruka ko ariko nagushaka tubandanye ku kindi gisata cy'ikiganiro twagiranye namwe uyu munsi najaka nta umushinga ntahe rwasa agato agira icyo atubwiye ku kamo eka ku itangazo ryasohowe na Leta Zunze Amerika itangazo rivuga ko Amerika ishigikiye cyane rwose ko hoba igikorwa cyo gucungira amatora mu Burundi gikomeye eka bakaba bashigikiye n'ibiro by'ishyirahamwe ONU MENUB mu Burundi bisi umugambi aho akuka mu mwaka kiri gute ko bakavuga ko ibyari byasabwe n'imigambwe itavuga rumwe na leta canke yindi mirwi yo kugira ngo bahagarike ibikorwa bya seni ikana seni nyine ihagarike ko akuka mu iyo mirwi yateye katumviwe
muri rusange uko amatora ari karategurwa biragaragara yuko abantu bose bataye yumvamo biragaragara yuko seni n'umugambi uri ku butegetsi bafitaniye ibanga ku buryo usanga abandi basa naho ari nk'abaherezi mugabo twibuke yuko kuva mu 2013 abantu bumvikanye ko ari kuvugana ku ntambuko zose ibintu bigakorwa mu mwumvikano atawukumiriwe nuvuga ko amatora agwiza kuba aya bose uyu munsi urabona yuko imigango barayimanyaguye bamwe bakabima uburenganzira bwabo gukora imirimo ya politiki bakitwaza biriya mugabo mu mategeko Burundi bwemera ibyo bashingira n'amasezerano mpuzamakungu atandukanye biraha uburenganzira uwo ari we wese kwitegura mu kujya amatora no kuyitegurira cyo kimwe n'abandi rero bimaze kugaragara yuko seni ifite uruhande yegamiye nk'uko yabyerekanye no mu 2010 kuba hobaho uwo mugwi ukaza kuko ufite ingufu zihagije zo kugira ngo ibintu bitumbere kugira ngo amatora abashimishije bose icyo kintu ko tushakira neza cyane tugatera kama ahubwo leta na seni kwikubita gashi bumve yuko aje makungu ababwira nibyo n'abarundi twama dusemerera dusaba nibayimire yabuna dutunganya amatora aduhuza twoye gutegura amatora usanga umenga agenewe gutonesha bamwe no gukumira abandi
Fabien Cishahayo igikorwa cyo kwandika abazotora cyarabayemo tunenge nk'uko babivuga mbe ikintu cyo kugwa muri iki gihe cyo tuma imigambwe itavuga rumwe na leta imera nk'iyujurijwe cyanki igahabwa akizera ko amatora azogenda neza kanatsinda turumva ko hazoba hari na makungu yose azoba ashigikiye igikorwa cyo gutuma abarorerezi benshi abagenduzi bazogendeza amatora hari ikintu cyo kugwa kugira ngo n'iyindi migambwe ibone ko ihawe akaryo ko kurushanwa mu buryo bwumvikana
cyane baza kwicambire bari batangiye kugira ari kuraba ayo marise yabaye bakaraba ibyo bakosora bakabikosorera hamwe bamaze kubikosora bagaheza bagaca urya mugambwe uri ku butegetsi ukareka indi migambwe yose igakora igashobora guhura n'abanywanyi bayo maze ejo ni haba amatora uzotsinda burya ati yatsinze biri ku mugaragaro wabona yuko atamahinyo yabaye muri iki gihe nibaza yuko utwo twose twabaye dufatanije nabo bantu baje kudufasha dushobora kwicara hamwe tukatorera inyishu hanyuma ejo ntihagire amatora ngo bamwe bace bagira abaga ngo amatora yaribwe turabivuyemwo bijya ntibidufasha na gatoyi cyane na gatoyi bidufasha
egome Pascal Nyabenda iryo tangazo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko zishyigikiye igikorwa gihambaye cyane rwose cyo gucungira ayo matora yo kuyagenduza kugira ntihabe ubusuma mwacakiye gute mu mugambwe uri kubutetsa
mu by'ukuri deni baza ko tutoshira imbere itangazo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko Burundi ni igihugu cikuki ni igihugu cigenga nibaza rero yuko igikorwa cya seni ni igikorwa kizwi neza kandi cyanditswe imibwirizwa shingiro y'u Burundi nihoza rero uwundi mugwi nguze uza gusumvya ingufu cyane gukontrola seni kuko ntaho byanditswe imibwirizwa shingiro ko bigenda gucyo niba babaje baje kurorera amatora kandi murazi ko na nyirishobera umukuru w'igihugu yasabye uko ibihugu byose byo rungika abaza kurorera amatora babyifuza nawo ni rero irarungitse abaza kurorera amatora mugabo ntibaje gutegeka umuguseni ibyo abantu babyumve kuko ntaho byanditswe mu bwizwa shingiro ahandi hoho bwo bari bwa bukoloni ikindi nacu twoshikiriza nuko nk'uyo muvukanye aba muri Canada mwavuze igisha muri Canada no mumenyesha neza yuko mu Burundi dufite imigambwe 43 ejo bundi baravuze ngo umugambo CNDD urababuza kuja ku rubuga ngo kubona n'abanywanyi turaheza dushiraho ifishi twabyumvikanye mu nama yagirijwe n'umushyiranzi w'intwaro hagati mu gihugu yuko baheza bakerekana neza nihe migambwe yagiye mu gihugu ikagirisha inama nihe migambwe yagiye mu gihugu bakayibuza mu cegeranyo umushikiranga n'intoro hagati mu gihugu yagiye arashikiriza nka meza 3 akurikirana twasanze atamigambwe irenga 6 igenda mu gihugu hariyo ibyitwaza abantu bitwaza ngo turababuza kujya hirya no hino mu gihugu ivyo ni ibyitwaza bidafashe ivyo ni ibyitwaza bidafashe agasho gituma tuvuga tuti mu Burundi hariho abiteze yuko bashobora kujya ku butegetsi biciye mu magabura nyama kandi ibyo rero tugomba gutangura kubivuga amenya kuburanga izuba riva n'ibimenyetso tubyerekane
ego muhoshe ntahe rwasa agatoma mwebwe muri degenza igihe mwamushaka bimenyekanisha
abanyagihugu ahubwo ndatangaye
nende kwasa yo kwidegenza gutakamukamba ndabizi ntazi ko ijambo atere politike atahuriri mu bivirizwa cyigiro nyakuba mumenyesha bako ntahuriri arabizi mwa muri koalisyon niya je muri koalisyon azogenda ntangorane
oya nana ndibaza ko yavuze yashize cyugiro cyiwe nareke nanjye
mushya nahe rwasa muratubwira kandi namwegwe ikintu mwakiriye ako kamo ko hoba abagenduzi benshi bagenduza amatora mu Burundi n'amatangazo yoba abaremesha gatima
oya ayo matangazo ni washaka ngira ngo abayanka nabo nyine bavuge ngo bari kugutegeka kuko babona yuko habayicungera giza ivyo bipfuza kushika ko bakoreje amayeri n'amanyanga bitoku kuko kuvuga ngo Burundi n'ibyo kukigenga n'ibyo turabizi ari kugiva 32 mugabo ni kuki gushika no munsi bije y'igihugu baza gusaba amafaranga hanze none uko kwigenga bavuga bakuvuga muri bimwe ndi hari naho bakafundagira rero hamwe no kwigenga ntibisigura yuko ukwigenga uha umutware gukora ibyo yishaki ngo akinyize uyu akumire uriya ngo igihugu kirigenga siko bimeze amasezerano mpuzamakungu igihugu kigenderako n'igihugu kiri muri ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ni ngombwa yubahirizwe muri ayo hari nk'uko amatora aba amatora ya bose abahiganwa bakaba muri kondisiyo zimwe zo kuyitegurira no kuyajamo
nashaka ariko mpere ijambo mushya nta Vitale Nshimirimana nawe nyina tubwire niba amatangazo avuga ko hashobora kuba gikorwa gihambaye cyane rwose cyo kugenzura amatora mu Burundi ari inkuru ari amatangazo aremesha agatima nka societe civile nayo
yego itangazo ryahitagize imwe bwa muriko ku ihererano igiye gutanga kugira ngo gikorwa cy'amatora kigende neza arayishimye cyane kuyikungurutsa yerekana yuko Burundi bufite abakunze kuba n'ubwo umuntu aguhanura cyangwa umuntu akukita ko mu gihe uri ku rubanza ruhambaye inkuru ubukwiye kumwumvira ubukwiye kumukengurukira ubukwiye kwiga nawe nyine ku ntahora abigenza mbere y'amashaka baheruka no kugirwa ko baranavuga bati kubyerekeye amatora muzokora turibaza yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi akajya kwitoza ibyo agatatu inyito kiraga yuko nacyo yene kibazo yanashaka umurongo cyasimbiriye ariko kiraga yuko leta y'u Burundi n'umukuru w'igihugu yene na cyane cyane umugambwe adamwo wowe wabyumviye ako kamo ntiyabyite amatwi ngo barindiye amafaranga gusa
reka icyo kibazo ko mugishikirije abari nacyo turangiriza ko nashaka mbaze umushyirantahe rwasa agaton ku majambo yatangajwe cyane cyane na bashikiranganje bigihugu cyo bubirigi babiri bari mu Burundi muri indwi heze aho akaba ari umushikiranganje wa mbere umushikiranganje ajejwe imigendanire hamwe n'umushikiranganje ajejwe iterambere makungu bakaba basa n'abatato mu neza aho bahagaze kuri ico kibazo c'ibiringo byo mu Burundi byo mukuru w'igihugu kubona abategetsi batatomoye mwavyakiye gute mu mushikira ntahe agatangwaza
je sinzi ko wabavuze imvugo y'abadiplomate cyane ko kwabaye kudidinganya ku mvugo nyine bashobora kumenya ariko nibaza yuko turavye ibwirizwa shingiro uko ryanditse n'amasezerano ya Arusha iratomoye neza yuko umukuru w'igihugu ari ubu icyari kiringo kiwe cyanyuma adashaka
nashaka mushya ntahe agatomo ugasa mutubwire cyane cyane ikibazo ndamvuze kuko umuntu asomye ibwirizwa shingiro mu Burundi urabona ko hari hama ingingo zimwe zimwe zibihushane zitandukanye ico kibazo ngaha nibaza ko tutaba no bahinga muri constitution tutogitorere muti nico gituma nashaka tuvuge cyane cyane ku majambo
tutarabahinga muri ibyo nkundire ibwirizwa shingiro urisomye izingingo ntizihushana ahubwo ziruzuzanya ariko kuri bajya bashinga ntaye babaye kwa bavuze kurya ibo kumbere bafise impamvu babivuga ibyo byose
bakaza kubona rekanizo mpamvu
n'abamenyesha mana kwa buyongero bicwa bakavuga ngo nabasazi babishije abantu bigira bamenye ibyo ari byo umunyamahanga totinya gutumura ijambo byo wahi
reka tubaze ino mushya na Pascal Nyabinda tubwire ico ibaza kubona abatetsi mu mubirigi baje mu Burundi batatomoye neza aho bahagaze ku biringo mubibona gute mwe
murakoze basaga tonareke gukavya aye kuvuga yuko abashikiranganje b'igihugu c'ububirigi bo baratinye kuvuga ko gutinya gupfa cyangwa gutijya barundi iyo ni imvugo ndenza rugwero ko ndugukavya nibaza neza yuko bo barabizi neza barazi neza yuko twebwe barundi ibwirizwa shingiro riraba twebwe sinumva ahubwo n'abantu baza babanyamahanga batangura kugira amakomantere bavuga ibi nabiriya kwibwirizwa shingiro ry'u Burundi ibwirizwa shingiro ry'u Burundi yerekiye abarundi kandi yatowe n'abarundi naco gituma rero twibwe mu mugambo CNDD uno munsi tuvuga tuti nihagera tuzoshikiriza umukandida sinzi gituma umukandida nkuru nziza abateye ubwoba bagwasa mbega ko bagira ubwoba mbega ko bama bavuga ko CNDD yakoze nabi niko kibatinya nkuru nziza niko kibagira ubwoba bwa nkuru nziza niyaba yakoze nabi ntazotogwa bazoca batogwa bonyene nibaza rero ko botekana twebwe rero tuzotanga umukandida twisunze amategeko y'umugambwe kandi twisunze n'amategeko y'igihugu ari byo bwirizwa shingiro risumba ayandi mategeko yose nibatekane rero icyo gihe kigere tubashikiriza umukandida
mushana Vital Nshimirimana namwe abategetsi amajambo yashikirijwe n'abategetsi bubirigi abashikiranganje babiri cyane cyane ku byerekeye ibiringo by'umukuru w'igihugu mu Burundi mwayakiriye gute
turabona yuko nuko bizine za Amerika zaratomoye neza cyane kandi zaragiye ko kuko nakaye niko zabuze hanyuma ku bindi bihugu twayumvise yuko hoba hariho ibihugu byoba biri ko biragerageza kumvisha ibindi yuko ngo iby'ibiringo bya gatatu ngo ari isanzwe ngo yanashaka ndacyakikiza ko biragerageza ngo biza shingiro zose ntibubahize biza shingiro n'ikigenda n'ikiragiro fasi yako ibyo rero tubaga yuko abantu badakunda Uburundi badakunda amasezerano ya Arusha badakunda ibyiza shingiro bya Repubulika y'u Burundi ikintu nyabaye ndavuga ngo gutinya nkuru nziza ahubwo jyewe nibaza yuko kuko yanakivuga namaze kumwumva kenshi nibaza yuko ahubwo ari haratinya kumubwiza ukuri ngo mubwire ati nakwibawanye n'icyubahiro yewe yarangije none
Fabien tuguhe ijambo ryo gusozera ubwire cyo tubwiye warakwikiranye warumvise ko abo bategetsi basa n'abatatomoye bivuga iki bifise muyiha insiguro nke
babashaka banka kwisuka mu bintu bya politiki y'u Burundi ko biraba twebwe mugabo jewe nashaka kuvuga izo nama mvuga umuntu agize manda zibiri mu gihugu nibaza ibyo ashaka kurangura wa yabiranguye umugambo urashobora gutanga uwundi agaheza agatwara igihugu agaheza kugira ngo duhindure n'ibyiyumviro bibi twagiye igihugu cacu je nibyo nama mvuga igihe cyose naho constitution bita itabivuga neza je nibaza yuko twohindura
Ego mi aho kandi niho turangirije ndagushimiye cyane gose Fabien Cishayo ndagushimiye nawe mushyana vitara nshimiye imana mushyana he Pascal Nyabenda ndagushimiye cyane nawe mushyana he rwasa agato murakoze cyane gose kukanya mwese mwatoye kugira ngo tuganire kuri ibibazo nkura mutima byerekeye Burundi mwakoze
murakoze
turashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro vya radio ijwi ya Amerika mwakoze kudutega amatwi mugira amahoro.